dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakoze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi turibanda cyane ku kibazo cy'impunzi ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda
Urakoze Etienne Karekezi Washington DC kuduha ijambo. Pierre Claver niyo nkuru tugiye kumarana iminota 30 dusangira ijambo ndabaramukije ndabifuriza nikaze muri kino kiganiro. Ndaramukije n'impunzi z'abarundi ziri mahama mu Rwanda induta imutenderi na Nyarugusu muri Tanzania irusenda muri Congo ni na Kivale mu Buganda ari nabo ahanini tugiye kumara umwanya tuganira. Aha twokwibutsa ko ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi ku isi rivuga ko impunzi z'abarundi zikiri muri ayo makambi zirenga 270,000. Ikiza cy'umugera wa corona cyugarije isi haraheze umwaka n'igice nticasize inyuma abarundi bahungiye muri ayo makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye by'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Mu ikambi ya Mahama mu Rwanda ingaruka za mbere ni yugagwa gikambi ahata usohoka atanu winjira kiretse ku mpamvu zikomeye iyo ngingo yafashwe n'ubushikiranganji bwitaho impunzi minema icakurikiye nuko ubuzima bwaruriye abahungiye muri iyo kambi bemeza ko ibiciro by'ibiribwa byankenegwa byaduze ku rugero ruteye ubwoba
barasumira mu masoko atandukanye icyo tubuze Mahama tukagisumira mu Kabeza ariko ubu harabari bashoboye no kugenda mu giturage kurima ariko ubu bagacingeri inshuro bakagenda bakaronka hayi majanirwe bakayasumisha ariko ubu nyene baratekereje n'inzara bakubita gusa
ibiciro byaraduze kiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'150,000 to 180,000 bitewe nuko iyo biva bimeze kiro cy'ibiraya n'150,000 hagati y'150,000 to 300,000 n'umuceri nawugeze ku 1,000 kiro hagati y'190,000 imbere yuko koroni tera ibitoki ntivyagurwa ku kiro mu mwikambi ibiraya byaragurwa 200,180 ariko urumva uko bigeze hagati y'200,250,000 to 300,000 bitewe n'ubwoko bw'ibiraya ukubona ari byiza ego ibijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'400 ajya amafaranga batanga buri muntu sinovuga ngo ntadukwira kuko ari usanga ari biharuro mpuzamakungu ariko byahora bisahirizwa ayo magarama yahora sahirizwa nuko abantu bagenda biyungunganya hanze y'ikambi urumva hari hakabura
uko kudasohoka ikambi kwatumye n'indero y'abana cyane cyane y'abakobwa itituka nk'uko bivugwa n'uyu muvyeyi arasigura n'ingene ubuzima bwahindutse cyane mahama kubera ikiza cy'umugera wa corona cyatumye n'ibiribwa bahabwa bigabanuka
hariho n'ukuntu COVID-19 yagize n'ingaruka ku mibereho y'abantu ku buzima bw'ingo n'imiryango yaratumye haba igwirirana ry'abantu abantu baguma ngaho ataco ariko barakora ugasanga nta kindi bakora ataru kuvyara ataru kugira gute kuburyo kubera naha bage barugara amashure abana babigeme barashurashujwe baratwara inda ziteyipfuzwa kuburyo muri iki kiringo ca COVID-19 abakobwa batwaye inda ni benshi cyane ndetse n'abagore bari mu ngo babyara ni benshi cyane ugereranije no mu gihe gisanzwe turavye nk'ingaruka za COVID-19 ku magara y'abantu ngaha mu nkambi ya Mahama byaratumye abitura kwa muganga badashobora kwakigwa bose kubera kwa kugabanuka kw'ibitigiri by'abantu bitabira mu kintu ugasanga ntibacakira abantu 100%. Ivyo bikaba byarateje n'ikibazo kubahora baronka amatransfere yo kuja kwivuza i Kigali kuri haba kuri CHK haba kuri Kanombe haba muri kuri hopitale y'Indera abo barungika ku ma examen ya za Faisal n'ahandi byatumye bihagarara mu ntumbero ngo yo kubahiriza ingamba zikiza ca COVID-19 nga mu nkambi hariho ibikorwa bimwe bimwe byahagaze byaba iby'ubucuruzi uburimye n'ubworozi burajogwajogwa ku buryo byatumye bitera ubukene ngaha mu nkambi y'impunzi ya Mahama. Borozi b'ibitungwa boroyeza inka, impene, imbata, inkoko, dendo, ingurube ntibaronka aho bashorera ibitungwa byabo, narijya amarestora n'ububare byugawe. Ibyo bikaba byatumye ibitungwa bigwirirana ngaho bitaronka isoko, kuko iyo hari ubukene no mu nkambi impunzi ntiziheza ngo zigende zigure ibitungwa ngo zibibage zibifungure. Iyindi ngaruka ya COVID-19 yaragiye ku bucuruzi, abantu ntibakirangura neza kubera atamwidegembyi wari uhari, hanyuma kubera n'amasaha yo gupfunga bacuruza amasaha make, ugasanga ibidandazwa byabo ntibisohoka kandi imisoro yoyo idahagarikwa gutangwa. Ubwo rero abacuruza ntibagishoboye kuja kurangura, ntibashobora kuja kurangura hanze, ndetse n'abari mu nkambi ntibashoboye kuja gusumira kure mu ntuze aho abanyarwanda bari baba kubera ingamba ziba zarafashwe. Amashirahamwe nayo ne byayagize ku ingaruka, kubera amashirahamwe yarasambutse, abantu ntibagishobora guterana ngo bakore inama bavugane ibikorwa byokorwa mu mashirahamwe. Ibyo bikaba byateye ubukene bwinshi cyane ngaha mu nkambi ya Mahama. Ikintu ciza cavuye muri COVID-19 twabonye ni umuco wo kuguma abantu bakaraba intoki, byatumye naho abantu biyumvira ati naho iki kiza ca COVID-19 cohera, gukaraba intoki bikwiye kubandanya kuko ni umuco mwiza cyane.
Izo ngaruka zarashitse no mu Banyarwanda babana n'ikambi ya Mahama. Karamuheto Claudius ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama iyo kambi irimwo.
Birumvikana icyorezo cya COVID-19 ingaruka ntizabura, bivuze ko ubucuruzi bwari buhagaze, bivuze ngo Abanyarwanda bacuruzaga hanze y'inkambi, ubucuruzi bwabo benshi bwasubiye inyuma, ndetse n'abarundi bacuruza nabo hari abafite ntibabujijwe gucuruza, ntabwo bose hari abacururiza mu nkambi mbere n'abacururiza hanze. Birumvikana ko abacururiza hanze nabo ntabwo ari bemerewe gusohoka ngo bajye mu mirimo y'ubucuruzi ya buri munsi. Urumva ko hari ingaruka mu bukungu n'imibereho byagize.
Icyo bikoze uzerukira komite y'impunzi z'abarundi muri iyo kambi ya Mahama, Jean Bosco Kubishatse, asaba impunzi kuguma bihanganye basonze bigumye ariko bubahirize izo ngingo zo kwikingira.
Natwe turafise ubwoba nk'abandi bose, ariko hose ingingo zarafashwe ku byerekeye isuku, zakandagira ukarabe hose zirahari, kandi abantu ahoragera abantu bashika kuri 50-60, ariko uno munsi bakira abantu 10 gusa, kandi bagatatana ku buryo ya metero bavuga yuko umwe n'uwundi bahari. Natwe twafashe nuze ingamba z'uko tworaba ko twokwicungera no gukaraba no kwikingira mu nzira zimwe n'izindi.
Abatari bake barengeje namwe kambi ya Mahama barafashwe n'ikiza cy'umugera wa corona, nk'uko ibitigiri by'ikigo cyita ubuvuzi RBC kivyerekana. Gusa Andre Vuganeza atwari kambi ya Mahama agaserukira ubushikiranganje bwita impunzi Minema, arashima ko atabenshi bahasinzikariye nubwo hari abahasize ubuzima. Arahumuriza ko naho abagwayi basabwa kuguma mu nzu batanduza abandi.
Ni muri urwo rwego buri gice kigiye gutaha gipima COVID-19 kuza n'ubundi bushakashatsi bwo kureba uko byifashe bwakozwe na RBC aribo bariya 26 muheruka kubona. Abo bantu bose rero barwariye mu rugo, kuko hari gahunda ya leta y'uko umuntu wasanzemo COVID aguma mu rugo, ngira ngo hari n'abarenga 18 bo banakize.
Nta makenga mufise ko bashobora kwanduza abandi muri community babantu?
Oya, ntabwo babanduza, kubera yuko iyo umuntu arwariye mu rugo agira uburyo yitabwaho budasanzwe. Ujya mu rugo iwawe, tugasaba abaturanyi bawe ko bamenya ko ufite ikibazo n'uwo muryango, bagasaba kuguma mu rugo. Hari uburyo tubafashamo dukoresheje abakangurambaga b'ubuzima n'abashinzwe ubuzima mu nkambi, kuko umuntu buri munsi asurwa n'umuganga, hanyuma iyo hashize iminsi 7 turongera tukamupima, twasanga yarakize agakomorerwa, noneho akaba yakwemererwa kuva mu rugo. Ariko akenshi duhita tubyutse dosiye yo gutaha akitahira. Ubu ngubu inkambi yose harimo amabwiriza yihariye yo kwirinda COVID, ni ukuvuga ngo haba mu isoko, ni ukuvuga ngo ahahuriraga abantu benshi bagomba kuba bake bishoboka, kandi ibyo bintu bikagenzurwa kuko dufite abakorerabushake, dufite n'imiryango ishinzwe ubukangurambaga ku bijyanye na COVID, iba igenda karitsiye kuri karitsiye mu zigize inkambi yibutsa abantu ko dufite COVID. Ikindi, abantu bose bambaye udupfukamunwa, bafite ibikoresho bihagije byo gukaraba, ahatangwa serivisi hose umuntu yinjiye apimwa umuriro kandi akanakaraba, ndetse no ku masoko yinjiye mu nkambi ushatse kuhinjira arakaraba, kandi n'abacuruzi bacururizamo niba kigeranije n'abari bahari. Hanyuma nta kabari gakora, nta mahugurwa dukora cyangwa inama bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda yuko hazaho umuntu wanduye akanduza abandi. Nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu nkambi nta mpamvu igaragara itumye umuntu asohoka.
Ubu winjiye muri iyo kambi usanga impunzi zose zambaye udupfukamunwa, hari n'ibibanza byinshi byo gukarabiramo. Ikigomezo Shalom nicyo catowe ngo gikore udupfukamunwa bambaye. Marguerite Barankitse yashinze icyo kigo gifasha impunzi arabishima. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko bigaragaza ko impunzi nazo nyene zizegwa, kandi bikagaragaza ko impunzi nazo zifise icyo zishoboye, kuko zimwe muri izo mpunzi zirimo hama arizo zishona ubwo bupfukamunwa.
Kenshi impunzi bamabibaza bamuvuga nk'umuntu aje kugorana, aje gusaba, aje gutega amashi. Badufashe nk'abantu baje kushira hamwe ingufu ngo bakore ibikorwa birama bihanicigwa ku bandi bantu bose bakirindiriye baguma bicaye barindira ngo ryashira hamwe mpunzamakungu riraba impunzi, ngo niryo ritegerezwa kubavuza, niryo ritegerezwa kubagaburira, niryo ritegerezwa kubigisha. Nibavuga ati bagende muri iryo shirahamwe, bavuga ati turafise ubwenge, turafise amaboko yo gukora, twebwe tunganire gusa muduhe ikibanza dushobore gukora, kuko turi abantu nk'abandi ntitumugaye. Nuko baje kuraba hanyuma bakadusaba ngo dukore eshantiyo tuzibereke. Babona rero kudushyira kuri urwo rutonde, kandi bararaba n'ahantu dukorera ko hari isuku, ko hariho ibikwiye byose kugira ngo dukore. Urabona kubona uri impunzi uri kurakorera impunzi bene wanyu bitanga n'icigwa kuri ayo mashyirahamwe yose y'abagira neza, kuko bama bibaza ngo izo mpunzi nizo gufashwa nizicarenga. None twaberetse ko izo mpunzi twaje kugira ngo izindi mpunzi zifashe izindi mpunzi zishore n'ahandi, tuzobishyira ku isoko biriko etikete ya Maison Shalom Elite. Nabwira nti nta mwuga udakiza kiretse umwuga wo kwiba n'uwo kuroga. Rero ndababwira nti naho muba mufise amadiploma hanitse reka mwitunge, kuko ngaha mu ikambi abantu barakeneye kwambara mubarire uniforme muzozishora muri yadra. Ni byiza rero no kurabo bazibukura mu kibo kukubera imaske twebwe twayishize imwe ku mafaranga 800, no nibaze nko ku munsi bakoze ama maske 2000, nibazosubira kwama bazirinze bazoshobora kugumana iteka naho boba barahunze.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
No mu gihugu cha Tanzania ikiza cy'umugera wa corona kiriyo yamaraha nko mu ikambi zitandukanye za Nduta, Mutenderi na Nyarugusu, ico kiza bacumva ku matwi gusa. Ico bikoze ingaruka zozo ntizibuze, bemeza ko batakironka n'ingene baja gucingero kubera ikambi zugaye n'amasoko y'indana kaba yarugawe.
Ko atanabaza kutubera ati nimirinde corona, ati nyamara bimeze kunuku nuku no bufukamunwa bari baraduhaye benshi barabutaye imbere abantu bigira kuri kwamye cyesa abantu bakarundana bakaramukanya kuri kwamye jembo nayo ukomenga berikaza iratumara twebwe nta tagisivye.
Mu bisanzwe twebwe ntitubona ukuntu corona twavuga ngo irikingiye, kuko igihe bavuga ko corona ari nyinshi cyane twarabonye amashyirahamwe atandukanye yarazanye ibintu byo gukarabiramwo, irazana amasabuni, baraduha n'udupfukamunwa, ariko gushika ino saha ivyo vyose vyaraheze. Hari udufise impungenge nk'izo, kuko umwana umwanya mu makambi dushobora kugira ikibazo kivanye n'iyo ngwara. Kandi narijya bavuze leta ya Tanzania yavuze ko ata abantu batokwiyugarana ngo baje mu vyo bita karantine, abantu bumva ari gukora ukuri kwamye
ku kintu cerekeranye n'iyo ngwara. indwara ya corona iraduteye ubwoba cyane twebwe abantu b'impunzi kubera hano mu buhungiro bisaba ko umuntu agenda kuganira na mugenzi we umanyo wari wo wose none hano nta bintu by'ibikoresho dufise yerekeye nk'utudumu utudobo agasabune gucyo
yowe ni turasaba ko yoduha ibikoresho byo kwikingira iyo ndwara ya coronavirus kaduha ibikoresho byo kwikingira ku munwa no mu ntoke ikaduha n'ubudumu tugashyira ku mabarabara no mu mihana n'amasabune nk'indobo kugira tuyikingire agerageza kutwigisha ingene twoyikingira mu bw'ibyo bikoresho tutabifise ntitwoshobora kuronka ingene tuyikingira urabona hano amahera turonka tubigure tutabifise rero ntibyoshoboka ingene twoyikingira
kuko dushya impunzi birashagoranye twegeranirijwe hamwe kandi nta bantu bariho tubona bashobora kuba bodufasha mu maguru mashya kugira ngo ntitwandure uwo mugeni
ntabwo leta ya Tanzania tuyisaba yuko yoza n'abaganga bakomeye hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi kuko batayizanye hafi turabona yuko gishyize mu mpunzi hoho ko bukora igita
twereje twasaba amashyirahamwe atandukanye yuko yongera katugarukira ku bijanye no kuduha udufukamunwa kuduha amasabuni ariko kandi bakaza baragenzura uruja n'uruza kuko kare hariho ibipimo bitandukanye abantu barapimwa abantu barabyitaho barakaraba ariko ugiye kuraba ku mantuze yose atandukanye nta kintu na kimwe kiriko kirakogwa rero tukagira impungenge k'umwana n'umwanya rero dushobora kugira ikibazo bivanye n'iyo ndwara hamwe yoge yorinda yaduka ikadushikira narijya abantu benshi binjira bava mu Burundi ari benshi baje mu makambi tugasaba leta rero n'abajeje intwa ko bashobora gukurikirana icyo kibazo wabadufashije
muri iki gihe ico gihugu cafashe nkankama ico kiza ndetse umukuru w'ico gihugu umufasoni Sami Yasulu Hassan akakira incanco zitanzwe n'igihugu ca leta z'ubumwe bwa Amerika izo mpunzi zisaba guhabwa ibikoresho byo zifasha kwikingira ndetse n'incanco zikazoshikanwa mu makambi y'impunzi
icyambere cyembo nacyo gukogwa nuko zibiri ruja n'uruza mu nkambi kuko umuntu aravye Burundi ukazubona ari mu nkambi umuntu arava handa akavya ikigoma akavya Dar es Salaam ukazusanga ari mu nkambi umuntu yava he kumva ngo atari mu nkambi nta ruja n'uruza rero ruzibiwe ruhari kubera nubwo ugenda ukavuga ati nyamarujya ndamubonye yarahungutse yongera aragaruka naho twara polisi uzubona agaruka mu kanya gatoyi baca bamurekura none wewe wumva yuko ngahumva umva twebwe none dukingiwe gute mu gihe n'uruza rurenze hanyuma bakatwongereza ibintu by'amasabune akaba menshi gukaraba bagashyira ibituo byinshi byo gukaraba abantu bakaronka amasabune muhira bakaraba abantu bakaronka ubundi bufukamunwa eka kira kintu kikaboneka tukabona yuko batwitayeho nayo ubundi uri kurazunguruka nubwo woza ubunyene mu nkambi ukazunguruka ntiwopfa warabonye yuko hari ibintu bya corona bihari womenga nta n'iyo ndwara iriho
naho hatoba ibyo no mu buvuzi busanzwe bufasha impunzi ngaha nta kino na kimwe badufasha n'umuntu niwe bagwaye malaria ntibamufasha na cyane cyane tukasaba yuko baduha nk'udukoresha two kwikingira na cyane cyane nka kujya ku ntwa tubyo ngo dukarabe isabune bakadufashisha ijya sabune ya omo bakaduha tujya dukoresha dusanzwe bakoresha mu bantu bikingira intuze ya iyo corona nka cyane cyane nkaho tugenda kugenda turakunda kugenda ahantu hikoranira dukunda gupokerera injya iyo turiko turareba rero ubufasha bwo kuntu kwirinda corona tubona tanti kintu na gito cyo dufasha ahubwo twasaba amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yo hagarariye ikibazo cye kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro
dusangira ijambo
no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariyo intambi z'abarundi irusenda ingengo zo kwikingira COVID-19 ndizikurikizwa nkuko zimwe mu mpunzi zibivuga
bavuka mu ngombwa barahuhimiriza kugambara ntibabikurikirana ko tubwambaye twese nubwo tubwambara ifyeri rubushira munsi y'agasakaro ngo kitwagurambaye gafukamunwa ntababikontorora abiyo mirongo dutonze turegerana kuya za ntambuko bavuga ntazihari kwakuramukanya kwaguhoberana mu nda nifyabindi nyine kandi byo batwigisha ko byo bikingira corona rero ibyo mbona ha mu nkambi n'ukuri bya corona tutunzwe n'Imana gusa Imana ni ikidukingiye nane kugira ngo ufatwe nk'umwe cyangwa babikoho na twese iyo twasaba abatujejwe baduhimiririze cyane kandi bakurikirana abantu bivanye na bijya itigiri basigura byo kwikingira vuze corona virus babishyire mu ngiro nabyo babikoreshe
nkaha mu nkambi uravye abantu ukuntu ikambi ri sur peuple chatubona ko ikambi hariho ni chance yo kugira ngo icyakiza kihashike byoroshye kubera hari abava hariya bagiye kuhiga ubuzima bakava mu mihinga itandukanye bagahurira muri ya kambi rero bamaze kuza urabye ukuntu abiwabo babakira babakirana igishika cishi cyane atakwiyumvira yuko coronavirus ishobora kuba ije izananye nabo bantu bavuye hanze y'ikambi rero yinjiye mu nkambi binjiye mu nkambi ukacubona ko hariho opportunité ya yangwara kugira ngo ibe yo kwinjira mu ikambi byoroshye
yukuri iyo ngwara turayumva ku maradio ntiturayibona kuntu twongaha mu nkambi ya Rusenda nkatwe tuyikingira tubona nko kutiyo turi mu mapokezi batubarira ati dukaraba amazi twambara dufukamunwa ibyo ni byo twovuga twebwe nka mu nkambi ya Rusenda twari dukoresha mu buryo bwo kwikingira iyo ngwara gusa ntiturayibona ntituzi ngo ifata uku ntituzi ngo izana nahe ubwo rucancu turumva ko baruvuga ariko ntago turabona kandi naho twaba tugumva radutera makenga none twumva aho hari ingwara ho nyine barasigana kugira ngo bagwakire nka twebwe nk'impunzi zo mu nkambi ya Rusenda n'ukuri kugira tugwakire turabona ko rwo dutera makenga twosaba ko mbere yuko banza kuduhugura rucancu bo banze bakatwereka karorero bonyine mwabo baruzanye basa kabaro bahera ko mukwikingira hamwe natwe akabona kudukinza natwe tugakingirwa uko biraduteye amakenga hamwe hamwe twumva ko bishobora kuzamwe nk'ibintu by'ikidodo hari twumva ko nabazitewe ahubwo mengo ni yangwara baba ariko barasansibiriza bayinjiza mu bantu ibyo biraduteye amakenga mu nkambi yacu ya Rusenda
kwanza aha mu isoko yacu muri Rusenda ntaho dufise dukaraba twinjira mu isoko aho rero by'ukuri twosaba nk'abantu bari kubakingira corona bashireho ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko tugakaraba twava mu isoko tugakaraba kuko mu isoko tubatwara mukanje n'abantu irema mw'abantu bihumbi abavibuka bubararema abavaza buvira bararema mw'iyo soko rero n'ukuri turasabye baturonderere ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko
ico kiza cy'umugera wa corona catumye mfungurwa bahabwa zigabanuka bigatuma ubukene bwugariza imiryango muri iyo kambi
Jeni batako ingaruka ari nyinshi cyane kandi nyinshi kuko icyambere twohera kone kijanye n'ubukene abarefije bagize biturutse ku kuba amashyira hamwe agaragaza gufasha impunzi kuma yidoga ko ifashanyo nyinshi zahora tuva mu bihugu byahora bitanga ifashanyo byasikiwe n'iyo ngwara bitewe n'iyo ngwara rero bigatuma ubufasha bwahora baduha bugabanuka amezi atanu amezi atatu amezi anagahera ntakintu na kimwe ariko baradufashisha aho ikigeretse ko kandi andi ubu turafise n'ikibazo cy'abana basigaye batiga kugeza naho batubwira ko twashobora kubarihira amahera y'amashuri navyo ne bakavuga ko ubufasha bwahora buza mu gufasha abo bana kugira bige navyo nyene araho byaturutse
nibaza ko ako karanda katagifise ingaruka mbi kuri twebwe gusa badandaza mu ikambi ya Rusenda kagize ingaruka mbi no ku bandi badandaza bo mu isi yose rero nkatwe nga mu ikambi ya Rusenda natwe karatugize ku ingaruka mbi bivanye n'uko ibidandazwa twahora tuja kurangura hari ibyo wasanga biva hakujya imipaka bijabuka ibihugu ugasanga umuntu bisaba ko yishyikirayo imbere ya covid ariko ubu ntibishoboka ko umuntu agenda bisaba ko umuntu akora amatransfer y'amahera aho rero hari gihe usanga warungikanya amahera umuntu wayamurungikiye akakwihakana akavuga ati amahera nayo nabonye kandi amahera yamushyikiriye ibyo byose ugasanga n'ibibazo rero natwe nk'abadandaza mu ikambi ya Rusenda cyo kimwe n'abandi tuvuga ko coronavirus twavuga ko ari ibyago byashikiye isi natwe turabibona kandi byaradushyize mu ruhombo rukomeye
vraiment mbonako uburyo bwo kuyirinda bigoye bivanye n'uko honyene bigaragara ikambi yacu biragaragara kumengira irakonje irakanye muri iyi minsi bivanye n'uko ifashanyo ninke bice bigaragaramo rero ko no mu bijyanye no kwirinda iyi corona ata buryo buhari biragoye ko abantu ushobora gusanga amastricture cyangwa imigwi ije ishobora kubanda nyisansibiriza abantu kubijyanye no kwirinda corona ibamike kuko ahantu abantu bashobora guhurira ari benshi ankavuga nko mu masoko usanga abantu barenze ibihumbi n'ibihumbi mu bubare butandukanye ngahe iwacu ahahegereye inkambi no mu ikambi mu Rusenda ugasangana abantu ni benshi ibyo navyo bikaba biri mu byotuma mu gihe kayimwe yobonekana abantu nka bose hano mu Rusenda two kwandura icyo kiza cya corona
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
no mu ikambi impunzi ya Nakivale mu Buganda ico kiza c'umugera wa corona kiravugwayo. Iyo kambi irimwo impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine zituruka mu bihugu birenga cumi vya Afrika. Muri abo Abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu na kimwe. Ikiraje ishinga izo mpunzi nuko ikambi yabo yugaye. Ikindi naco nuko hari abaronse incanco ariko bakaba bazironse kera nko mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri uyu mwaka, ariko gushika n'ubu bakaba batararonka igice ca kabiri cizo ncanco. Bakaba bafise amakenga yuko urwa mbere baronse rushobora kutazogira ico rubamarira, bagasaba igihugu c'Ubuganda gukorana n'ishiramwe mpuzamakungu HCR kugira ngo izo mpunzi zironke urucanco rwa kabiri, ico bita mu Gifaransa doze ya kabiri, kuko ariho urucanco ruheza rukagira ububasha bwo gukinga ico kiza c'umugera wa corona. Izo ngaruka n'amareta yakiriye izo mpunzi arazi ko zibangamiye abo banyagihugu. Mu Rwanda umunyamabanga ahoraho mu bushikiranganji bwitaho impunzi Minema, Kayumba Olivier, yasiguriye Ijwi rya Amerika ko leta igerageza gufasha impunzi gukora imigambi mito mito kugira ngo izo ngaruka ntizibasinze kaze. Yongera ko babandanya no kuvugana n'imiryango mpuzamakungu yitaho impunzi kugira ngo ico kibazo gikemuke. HCR ishami gicame mpuzamakungu ONI gita impunzi ku isi rivuga ko ribabajwe nuko ikiza c'umugera wa corona catumye abafasha iryo shirahamwe bagabanya imfashanyo, bigatuma imfungurwa n'ibindi bikoresho mu makambi y'impunzi bigabanuka, cane cane ayari mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika. Yamara Tinageli, umuhanuzi mu vyo kumenyesha makuru mu biro vya HCR i Nairobi muri Kenya bishinzwe ico gisata ca Afrika, yabwiye Ijwi rya Amerika ko HCR riguma risemerera ritabariza impunzi kugira ngo agafashanyo gasubire kuduzwa. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ku Rwanda rwateye intambwe nziza yo gukingira impunzi mu ncanco ziriko ziratangwa. Ubu abakingiwe barenga ibihumbi cumi na bitanu, abenshi bakaba arabo mu bisagara. Gusa ubushikiranganji bwitaho impunzi bavuga ko n'ababo mu makambi y'impunzi atandukanye nabo nyene bagiye gushikirwa. Imbere yuko turangiza kino kiganiro, reka tubibutse ko ishirahamwe mpuzamakungu HCR gitaho impunzi ryerekana ko igihugu ca Tanzania arico kirimwo impunzi nyinshi abarenga ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitatu, hagakurikira Ubuganda burimwo abarenga ibihumbi mirongo itanu na kimwe, u Rwanda rusigayemwo abarenga gato ibihumbi mirongo ine n'indwi, nayo Congo kikaba kirimwo abarenga ibihumbi mirongo ine na bitatu. Ishirahamwe mpuzamakungu HCR gitaho impunzi risemerera risaba ibihugu bitandukanye kwitaho by'umwihariko impunzi kugira ngo nazo zihabwe incanco zo gukinga ikiza c'umugera wa corona. Inshuti namwe bakunze bi radio Ijwi rya Amerika, aniyo duciye dusozerera kino kiganiro dusangiye ijambo c'uyu munsi. Pierre Claver Niyonkuru twari duteramanye, ndabifurije umunsi mwiza, mugiraho umubambo bahwe na cane cane mubandanye kwikingira ikiza c'umugera wa corona.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru, namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye. Mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo n'amakuru. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Dusangire ijambo. Dusangire ijambo.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11,800.